mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vyino genekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu muri 2018 hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane na Hazwe. Ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya short waves ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda live ku isi yose muratwumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuri Facebook yacu vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa ubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umurwi wawe ujejwe gutohoza ku vyaha vyo vyarakozwe mu Burundi kuva hadutse indyane za politike muri 2015 kuno wa gatatu wabwiye akanama ka ONU kajeje umutekano mu nama yako ya 38 iri kwibera Geneve mu Swisse kw'ivyagateka kazi na muntu atakovyifashe mu Burundi. Userukiri Burundi Geneve Tabwa Renova yamiriye kure ibiri muri ico cegeranyo, yavuze ko cuzuye imvugo ndenza rugero n'ubenshi bwinshi. Ico cegeranyo cyo mu rugwi gisohotse nyuma yaho mu ntango kuno kwezi kwa gatandatu ishamwe mpuzamakungu Trial International mucegeranyo cayo gyagirije bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu Burundi ko bahohoteye bongera bafata ku nguvu abakenyezi n'abigeme bagera kuri 28 bari mu migambwe n'imiharigwa y'ubutegetsi bw'i Bujumbura hari mu mwaka w'2015. Ku ruhande rumwe bati agateka kazi na muntu kifashe neza cyane, ku rundi ruhande bati muranguha ntako vyifashe ahubwo impande zose nizicare ziganire. Mu kiganiro muri isanga 15 twahari abapfasoni n'abigeme twabatumira umupfasoni Donatien Girukwishaka n'umuyobozi mukuru ajeje gisata cyo guteza imbere umukenyezi n'ivyiterambere ridakumira mu shikiranganje burayi vy'agateka kazi na muntu mu Burundi. Donatien, mwakoze kwitaba ubutumire bwa muri isanga. Donatien,
ego ndabumva,
mwakoze kwitaba ubutumire bwa muri isanga kandi tubahaye ikaze.
Ndabashimiye cyane kuba mwantumiye, mwakoze cyane.
Turi kumwe kandi n'umupfasoni Marie Louise Baricako aramutswe umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Marie Louise Baricako, aho muri mu Rwanda, namwe bwe tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi.
Murakoze kunyakira kandi mwakoze kuntumira.
Ariko imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina, mu nkundire nshuti bakunzi, mugenzi wacu Eloge Wirika neza i Nairobi muri Kenya atwibutse bimwe mu biri muri ico cegeranyo c'ishamwe mpuzamakungu Trial International casohoye mu kwezi mu ntango za kuno kwezi kwa gatandatu.
Mu cegeranyo c'ishamwe Trial International ryasohoye ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatandatu yemeza ko umugwi w'abahinga baryo waraye mu Rwanda mu kwezi kw'11 umwaka uheze. Abo bahinga basigura ko bahuye n'abantu 41 bakorewe amabi yo gufatwa ku nguvu, muri bo hakaba harimwo abagabo 13 n'abakenyezi n'abigeme 28. Babandanya bavuga ko batatu muri abo batangabuhamya batari bwa kwizi imyaka 18 igihe bafatwa ku nguvu mu 2015. Umuto gusumba abandi yarafite imyaka 11 icyo gihe nawe warakuze kubarusha yarafite 53. Iryo shyirahamwe risiki cya Geneve mu Busuwisi rimenyesha ko nka bose abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu bari mu mihani wabo n'ab'igitsina gabo bakaba babikorewe mu bibanza bari bafungiwemo bizwi n'amategeko n'ibitazwi, kandi bongera bagirirwa ihohoterwa rifatiye ku bihimba by'irondoka. Trial International yemeza ko bafashwe ku nguvu bafite ibintu bahuriyeko. Kutavuga rumwe n'ubutegetsi kuba mu makaritie yabereyemo imyiyerekano yo kurwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu no kuba baroye muri iyo myiyerekano ivyumviro vya politike vy'imiryango yabo hamwe n'ukwikekwa gukorana n'imigwi igwanya leta ikoresheje ibigwanisho. abagizwe ayo mabi muri rusangi na bagize inzego z'umutekano mu gipolisi igisirikare n'iperereza hamwe na bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure. Ijwi rya Amerika ryabajije Pamela Kapizi atwara igisata kijejwe Burundi muri Trial International ingene ayo matohoza yo kwizerwa mu gihe ivyegeranyo nk'ibi umwidondoro w'abagirizwa uvugwa.
Les différents rapports mettent l'accent sur les survivants des violences sexuelles, sur leur histoire.
Amaraporo atandukanye yashimikira ko barokotse amabi yo gufatwa ku nguvu ibyababaye ko n'inkurikizi zavyo kubera intumbero nyamukuru y'ivyegeranyo ari ukubwira ibisata mpuzamakungu ibijanye n'amabafatiye ku gitsina mu Burundi. Twabonye ko atari ngombwa kuvuga amazina y'abaregwa na cane cane kubera utacibwa urubanza bari umwere kandi na cane cane kubera umutekano w'abakorewe amabi twaganiriye. Abo baganiriye Kapiza atubwira igituma bashimye kubakura mu Rwanda.
En octobre 2016, j'ai été expulsée de Burundi et depuis je n'ai plus essayé de retourner. Nous sommes allés chercher les victimes.
Mu kwezi kw'icumi 2016 narirukanywe mu Burundi hanyuma sindasubira kugerageza gusubirayo. Twaroye kurondera abakorewe amabi iyo bari. Mu rugendo rwacu twisanze mu Rwanda hari impunzi z'Abarundi ariko kandi ni ukugira dukingira ibanga n'umutekano w'abacitse kw'icumu. Iyo abahuye n'amabi baba bari muri Australia twari kuja muri Australia. Ariko simpakanye ko nshobora kuja mu Burundi vuba cyane no gushobora guhura n'abategetsi baramutse bampaye ayo mahirwe. Kapiza natwishura ku kibazo cyo kumenya niba hari ipima byo kwa muganga umugwi we wabonye.
Quelques victimes ont en leur possession un certificat médical, mais il s'agit plutôt d'une minorité. Il faut considérer que plusieurs survivants.
Benshi mu barokotse ntibashimye kuja kwipimisha inyuma yo gukorerwa amabi bitewe n'ubwoba bw'ukwinubwa mu kibano bifatiye ku muco. Rimwe na rimwe barondeye umuganga bamaze gushika mu Rwanda. Mugabo noshimangira ko benshi muri bo bahabwa ubufasha mu by'inyifato kubera inkurikizi zababaye ko ibyo umugwi wa Trial wabyiboneye.
Reçoivent un soutien psychologique en raison des séquelles dont ils souffrent, ce qui a pu être vérifié par l'équipe de Trial.
Pamela Kapizi nabarangiza avuga kwishyira hamwe Trial International ahanini kiri raje ishinga ari uko ubutungane bwerekana ukuri ku mabiri baryashize ahabona abayakorewe bagasubizwa agateka. Eroje wirika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Nuko rero murumvise ibyari muri ico cegeranyo co mu ntango za kuno kwezi. Ndaza guhera kuri Madame Madonasienne. Murumvise ico iryo shamwe ryavuze vyifashe gute vy'agateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi dufatiye kuri ivyo vy'abapfasoni bo babahohoterwa.
Ivy'agateka kazi na muntu cane cane ivy'agateka k'umukenyezi mu Burundi n'ukuri jewe muri rusange ndashobora kwemeza ko byifashe neza kuko ubwa mbere kugira ngo ubone ko agateka kazi na muntu k'umukenyezi kubahirijwe ubwa mbere tuzabibonera mu mategeko ahari. Uburundi buri mu bihugu nk'ibindi bihugu bwarasinye ku masezerano atandukanye yubahiriza agateka kazi na muntu. Ndavuga Declaration Universelle des Droits de l'Homme, ndavuga hagiye rero ku vy'abakenyezi Burundi bwarasinye Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Mu Burundi bwaragiye burasinya no ku yandi mategeko regionale, ndashobora kuvuga nk'iyi Declaration de Kampala nayo nyine igaruka ku vyo kurinda amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Mu Burundi bwiriza nshingiro bikagaruka rikerekana yuko mu by'ukuri umukenyezi n'umugabo bategereza bafite uburenganzira bungana mu bijyanye no gukingirwa mu gateka kabo. Jewe rero icyo ni ikintu cya mbere cyerekana yuko mu by'ukuri Burundi ibijyanye n'agateka kazi na muntu by'ukuri bitunganijwe neza. Hanyuma kandi nibutse ko ayo masezerano yose yaba mpuzamakungu yaba ayo mu karere haba kacy'ibiyaga binini byose aca afatwa nk'amasezerano ategereza gukoreshwa mu gihugu. Ibwirizwa nshingiro rirabivuga neza yuko amasezerano igihugu cyose kiba cyarasinywe ko aca akurikizwa n'icyo gihugu. Rero ku bijyanye n'amategeko mu by'ukuri murumva yuko Burundi amategeko akengira gateka kazi na muntu abakenyezi abigeme nabo nyene badasigaye
yego hama kuri ivyo navyo biri nko muri ico cegeranyo ca trial aho bavuga yuko hari abapfasoni nabigeme baba barafashwe ku nguvu bamwe muri ivyo muri bo bakanavyemera kandi nabaganga bakavuga yuko bafise ivyerekana ko bafashwe ku nguvu bavuga ko hari nko mu 2015 kandi bagafatwa ku nguvu nabajejwe kubakingira abasirikare abapolisi
jewe naragize bako cyo gihe cy'2015 nari umuyobozi muri cyo gisata nyene njejwe icyo cyegeranyo cy'ubwa mbere kivugwa n'icyegeranyo cyabaye icyo gihe kandi icyegeranyo cya mbere cyaje kigaruka kuri ibyo bitigiri ariko ntako tutagize amatohoza ngo tumenye mbega nibanze ayo mazina na mazina yabanze byabereye hehe nta na kimwe turatora hanyuma kandi twebwe tudafite inzego zigenda zigashika no ku mutumba amasantre de developement familiale communautaire buri munsi turafite ingene duhanahana amakuru y'ibibazo yabaye kuko mu by'ukuri amabi afatiye ku gitsina arabaho mu gihugu cy'u Burundi nk'uko no mu bindi bihugu ayo mabi ahari nicyo gituma na Nations Unies yose yamisaba ibihugu kugira ngo byame biriko biraraba aho bigendeye kandi icyo kibazo twese ibihugu byose tubicako turakije neza kwerekana ingene agateka kazi na muntu ndetse n'ak'abakenyezi kari ko karubahirizwa icyo rero cyo guhohotera abakenyezi abigeme abagabo birabaho mu bihugu byose mugabo icyo ntaheza ngo jewe nshimikire ntemera ni uko bagira ngo bahohotewe n'imigwi iyi bahohotewe n'imigwi iriya ibyo nibyo ntaheza ngo numve kuko nta shimikiro na rimwe nta na hamwe ayo matohoza twagize nta na hamwe byigeze bigaragara kanatsinda dufite ibigo bya leta dufite n'ibigo prive byigenga aho hose twarahaciye kuko abo bantu bavuga ko bituye kwa muganga nta na hamwe bigeze batubwira ati ibi bintu by'ukuri byarabaye amabi arahari ingene byamabi bangene twama tuzafasha bahohotewe biriho ariko kuvugwa ngo bahohotewe n'imigwi ibyitirirwa ngo n'imigwi minaka ni ukuri ibyo bintu jewe sinavuga ngo sinobyemeza ko kumvire nk'umupolisi ashobora gufata ku nguvu umuntu ibyo birahanwa n'amategeko sinavuga ngo ntibishika birashika mugabo tuvuga ngo ni kivunga ngo ni itegeko bahawe ngo genda mufata abantu ku nguvu ariko sinavuga ko bitoshika ko umusoda cyangwa umupolisi yofata ku nguvu nk'uko n'uwundi muntu uwo ari we wese ashobora kugwa muri icyo kibi icyo navuze ni amategeko arahari
ego madame Marie Louise murumvise aho Donatien ahagaze ati ivyo subwa mbere yumvise amaraporo nkayo ariko ku rubuga bararondeye ntibigeze baronka uwemeza yuko ayo mabiyo barakozwe mu murwi wabigeme n'abakenyezi bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi ivyico cegeranye mu bivuga ko iki haramaze kubitura biceye muri ubwo buryo bagera kuri bangahe nimba barabituye
Jewe nabyumvise ibyo yatubwiye madame Donatien mugabo ntibishoboka ko byoba ari byo kuko aho Burundi buri turahazi kuvuga tuti Uburundi burafite amategeko by'ukuri si Burundi gusa n'ibihugu byinshi muri Afurika bifite amategeko meza abaho ikurikizwa ry'ayo mategeko nicyo kibazo tugifise nicyo gituma turaho turi uno munsi icya kabiri naco turiko tuvuga Uburundi buri aho buri muri uyu mwanya muri karya kaga burimwo kandi twese tunzi ngira ngo mwamwibuka ikindi gihe twashize ahabona yaba umugwi w'imbonera kure zagiye mu ibarabara ziherekejwe n'abantu b'abategetsi zigera ziririmba ngo terinda abakeba bavyara imbonera kure ngira ngo terinda abakeba murumva icyo ari cyo n'ikirundi icyo byatukiretse ibi bintu byavuzwe muri iyi ndwi ni iby'ukuri kuko ndetse n'abo bavuze tutazi amazina twebwe jewe ndafise imbere yanje nk'ubu abantu bashika batanu hariho umwana yakorewe ayo mabi afise imyaka itatu ayakorerwa n'abapolisi uno munsi uwo mwana afite imyaka itandatu ngo yabonye umupolisi acakoma induru ndafise uwundi mwana yabikorewe afise imyaka 16 ndafise uwundi mukenyezi w'imyaka 48 hari uwundi w'imyaka 18 hari uwundi w'imyaka 27 abo bose nabo noshobora kubabwira amazina kandi baratubwiye bati twebwe turashobora kugenda kubivuga aho dukundira aho kubivuga
none ga madame Louise ntabaciriyemo muravuze ko ari ho nkaka na kimyaka 3 hakaho umuyabago w'imyaka 16 abo bose ba bemeza ko bakorewe ayo mabi n'abajeje gucungera umutekano mu gihugu cy'u Burundi hama nk'uyu w'imyaka 3 yazizi kiko bavuga yuko abakorewe ayo mabi bo barazize ivyumviro vyabo vya politique canke aho bahagaze mu vyerekeye urugamba canke aho mwari muhagaze ku vyerekeye ikiringo ca president Nkurunziza
umwana w'imyaka 3 turaje yazize bari baje kurondera se basanga se si hari bacabamba mu gukora ayo mabi hamwe n'umukobwa yaramureze bombi uko ari babiri barakoregwa ayo mabi benshi rero babikoze ibyo tuzi twebwe byakozwe iyo bitakozwe n'abapolisi byakoze imbonerakure abo tuzi ibyo dufise ni ibyo kandi abona abantu dufitiye amazina n'ibintu byose byerekana aho bari abazoba bajejwe kubitohoza neza tuzobibarangira
ego madame Donatienne murumvise madame Marie Louise aho nawe uturero atanga nko mu bushikiranganje bujeje by'agateka kazi na muntu ko muravuga ko ari amazina mutigeze mubona mwatohoje mugasanga nta kihari nk'ubwo burerero butandukanye babahaye ni byoroshe ko mushora kubikorera ko gutyo kuri kukaja habona ari byo bikamenyekana atari byo naho bikamenyekana hama abo bapfaso ni nabigeme bagatunganirizwa amateka ya
arakoze cyane umupfaso ni barica ko ariko nibaza ko ibyo yatanze bikwiye kugira ngo ushobore kwemeza ko ikintu cyabaye abuze ngo umwana w'imyaka 3 ubuntu babonye bakubwiye ko umwana w'imyaka 3 burya ni umwana muto cyane sinzi ko ingene ashobora kuvuga ngo nabigiriwe kubera ko papa yari umugambo cyankuriye ariko jewe nibaza yuko navuze ko amabi afatiye ku gitsina mu Burundi arahari n'ibisigiri birahari ariko icyo nanse ni ukuvuga ngo babigiriwe kubera ko ari umunyamugambo uyu cyangwa ari mu bwoko ubu cyangwa ari mu bagwanya ikiringo cya Nkurunziza cyangwa ari mu ayo matohoza n'ukuri nta kindi numva nurenza ko twarakoze amatohoza akwiye twararonse umwanya wo kubivuga bihagije kuva mu 2015 na 16 na 17 n'amajambo yayandi nyanaguma agaruka kandi twararonse umwanya ukwiye wo kubivuga n'ibigo bitandukanye byaba ibya leta cyangwa izigenga nk'uko nabivuze byaranasakanye nabo nyine bwo kuvuga bati ni ukuri twebwe amaka twakiriye twarayakiriye nk'uko twama twakira amaka no mu kindi gihe nta bantu bagiye bavuga ngo jewe nafashwe n'umupolisi anyagiriza yuko ndi muruyu mugwi cyangwa mururiye arinze navuze ni umupolisi turafise amaka y'abapolisi abapolisi ni nk'abantu nk'abandi bishyika nabo bakagira ikosa nk'uko n'undi munyagihugu wese agira ikosa ibyo nabyo navuze ni ku gahanga kiwe araheza akabihanirwa abo bahari ubwo co kimwe n'abandi banyagihugu mbwe wo kuvuga ngo kugira ngo babagize ibyumviro byabo bya politike n'ukuri jewe aho ngeza mu byo twakoze amatohoza twagize kuko icyo kintu tukicumba twaciye tuva hasi
Madame Marichako, imbere yuko abo muvuga ba muzi mwavuganye bava mu gihugu cy'u Burundi baragerageje kwitura inzego z'umutekano canke ubushikiranganje bujere by'agateka kazi na muntu kugira ngo bitwarire abo baba bakoreye ayo mabi
ngira ngo murazi ikibazo dufite mu Burundi ico nogomba kuvuga ca mbere harya uja gukira ingwara yirata nimba tutazi ko mu Burundi dufise ikibazo biracatugoye kirahari turi mu ngwano itavuze ko ari ingwano mugabo turi mu ngwano muri ico gihe rero ntushobora gufata umuntu ariko aragukurikirana ariko aragukorera mabi ushobora kumwitwarako nibyoroshe ica mbere na mbere ukiza gatwe abo bantu rero je ndiko ndavuga barahunze uwo mwana w'imyaka 3 bivuga mama wiwe niwe asigura ingene cyagenze hamwe n'uwo mukozi bari kumwe n'ubakiri kumwe ivyo rero nibaza yuko tutobikira ko cyane kuko ibiriko biraba turabizi mugabe ico nariko ndavuga nagira nti uje gukira ingwara yata kandi iki kintu cyo gukorera mabi abantu nkarabo mukirabe neza mumenye yuko igihahantu hose kiriko kiraba kiriko kirasambura igihugu igihugu kiriko kiratatuka abo bantu baba abapolisi babimbonera kure bubahuka bubahuka gukora ibyo bintu ku bantu bangana na ba nyina cyangwa ku bantu bangana na bashiki babo mumenye yuko hari ikintu cyabaye muri bo kandi kizogora gusubira kubaka hari ikintu cyasambutse burya hari ibintu bibiri je nama niyumvira iyo umuntu arashoboye kubikora nta kintu na kimwe kiba kikizira iwe iyo ushoboye gufata umuntu ukamukeka ukamwica umutemaguye cyangwa ugafata umubyeyi umutamakazi ukamwurira umwana w'umusore ukamukorera mabi nk'ayo mumenye neza ko igihugu kiriko kija ahantu bizotugora gukurayo turiko turabibona umenga turiko turabikoresha nk'igikoresho cyo kugira ngo dusubize hasi abo bantu tubababaze tubice nabi ego me n'ibyo uyu munsi nabo bariko barabigirirwa mugabo uwo muntu aramwigishije ibyo bintu muzabimukuramo ibijya ibiturimo n'ibyahera azoguma ari wa wundi kijya wamugize n'icyo azogumbare hanyuma kumukura rizogora igihugu kizohagoreka
reka tubandanye
boraba neza
yego tubandanye kino kiyago murumva ko ku ruhande rw'ubushikiranganje bw'agateka kazina muntu mutico kibazo ntikihari twaratohoje hama mu ruhande naho gumuhari w'abakenyezi babigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ati twebwe turabifitiye n'ivyemezo ngarutse rero kuri mwebwe donasienne nk'umufaso ni Pamela Kapizi yavuze ko yaje mu gihugu cy'u Burundi gukora ayo matohoza ariko ahava yirukanwa muri ico gihugu cy'u Burundi naho hava yiyumvira ati none kubera iki ayo matohoza bari kwarakogwa hama abantu nkabo bari kwakora matohoza kuri ivyo vyaha bakirukanwa ubwo ntaco boba biyotsa canke
cyo nibaza yuko igihugu cy'u Burundi ni nyabagendo igihugu cy'u Burundi ni nyabagendwa uwifuza wese kukigendera uno munsi naza kigendere ni nyabagendwa ahubwo ndatumiye n'umufaso ni bari cyako avuga ngo turi mu ngwano ariko mu by'ukuri jyewe iyo ngwano ntayo mbona jyewe ndi mu bantu bataha bategehe tuba dufite akazi kenshi biza abakenyezi ndataha nteze ndi umukenyezi ntashika amahoro atanu mwaho manda nagira n'ukuri icyo kintu cyo kuvuga ngo turi mu ngwano mu by'ukuri nta ngwano iri mu Burundi ni amahoro mu Burundi ni umutekano n'ubu ndiko ndabavugisha mvuye mu ntara mvuka mu ikomine mvuka munanifite y'inama najya amahoro nta kintu nabonye na kimwe mu nzira kimanga amahoro rero arahari niko nazikini mbega none abo uwo muntu yagize amatohoza hama kirukanwa jewe ibyo ntabyo ntabyo menya birebire nimba yirukanwe mu by'ukuri nta information mfite kuri ibyo ariko icyo nzi cyocu ni kijyana babariye mu Burundi ni mu bindi bihugu amabe fatiye ku gitsina n'ukuri nashatse kubahira isigiri nuko twumbura umuntu aza kumpa akanya birabaho ubwo ni ukuvuga ngo umuntu azira icyari jewe ni kuri ibyo bintu sinuvuga urimirundi ntubivugamo nta mbonera kure ziri ngaho zahawe itegeko ngo genda muze munabyura ngo abantu bose bakava mbega mu Burundi duheruka muri referendumu y'ubwirizwa nshingiro hari habatuye ego hari habatuye oya hari induru murumva zabatuye oya hari induru murumva zabatuye ego ngo bariko barakurikiranwa ngo bariko baramererwa nazo iyo nibaza ngo mu by'ukuri hariho ibyiyumviro by'abantu kandi n'uburenganzira bw'umuntu kugira ngo yiyumvire uko ashaka
madamu baricako
kw'ibintu n'ikindi
madamu
uwumva abo yiyumvira kuko turabeshya yokwishekera akaraba ku rubuga akabona ingene abantu babayeho niho tunabibona ko mu by'ukuri kumbure ndihinda cyane hari icyo nigizajera ko
madamu baricako murumvise ubutumire muronse bwo kuja kuraba uko byifashe sinzi ko muzohava mubwitabira ariko hagataho kuva mu 2015 gushika ino saha hari abapfasoni baza bakibitura ko muri kino gihe ariko bimeze canke vyabaye muri bya bihe byari bigishushe byo mu 2015 ubu vyifashe gute baracaza babitura
baracaza baracaza muri aba navuze hariho umwe yabigiriwe mu kwezi kwa kabiri kuri mwaka 2017 hariho nabandi ntavuze babigiriwe no buvwa muri umwaka wa 2018 iracariho ikibazo kihari mu Burundi nico iyo tudashobora kubona ko hari ikibazo ngirango dufise abantu bara barundi n'abatara barundi ngirango hari habo niyo bagiriwe nabi niyo bomowe niyo bishwe niyo batawe muri yompi atakintu nakimwe biciye ko ngirango abo birarekuwe ntaco cyo nibaza yuko kuvyukuri birakwiye ko abantu bafite ico bajejwe mu Burundi bisubirako bakamenya yuko igihugu ari cya twese igihugu kugira ngo barundi bishire bizane mu gihugu umuntu ashobore kubiwe atabwoba atajugumira atarinda kuguma ariko aromoka ye ahunga ibyo bintu birakeneye kurabwa neza kandi n'ukuri umuntu wese afite icyo ajejwe ikintu na gito yajejwe arakwiye kuraba agasubira akavuga ati mbega ubwo jewe ndakora ibyo nshobora byose aho ndi kugira ngo ibintu bigende neza ndatangaye kumva amagambo na Sienne nk'uku atazi yuko tuvuge nk'ijya commission d'enquête itaronse ubusha bwo gushika mu Burundi nagira ngo arabizi kuko ari muri ministere ibijejwe nagira ngo arabizi yuko hariho ibibazo abantu bafise nimba hari abantu badashobora kuja mu Burundi gushika uno munsi arantumye kandi arishimye nimba atabizi igituma hari habo bantu badashobora kuja mu Burundi uno munsi cyangwa batinya kuja mu Burundi uno munsi nabyo nyine je nimba bintangaje uko nagira ngo umuntu muri mu gisata jejwe aragerageza kuraba ibihari byose mbega ingorane n'izi mbega ni kuko aba bantu bigenza gusa mbega ni kuko aba bantu batinya mbega batinyike ukabiraba ukabimenya ukabyumva wagira icyo ushoboye gutabara ko ukagitabara ko naye handi ni kumenga hari ibijejwe uriya wo hejuru gusa cyangwa ibijejwe bagira ba polisi gusa cyangwa abajejwe no tubijejwe twese abarundi cyane cyane abo bantu bose bafite icyo bajejwe mu gihugu barajejwa amahoro n'umutekano w'abarundi bose kandi kiri ku bantu bose n'ukuri barabiraba neza kuko birashobora kuzotugirira nabi mu myaka iri imbere tukabura n'abadufasha kubaka Burundi kuko baziba barasambutse hari umuntu yasambutse umutima ntaco bashigaje
izwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga murumva ikiyago cuno munsi turiko turagaruka kuri bimwe biri mu vyegeranyo bitandukanye aho amashami atandukanye avuga yuko hari amabiyo barakorewe abakenyezi mu 2015 bazira ivyumviro vyabo vya politike mu bushikiranganji buraba ivyagateka kazi na muntu amakuru avuga ko atariyo ariko ku rundi ruhande bahari na gateka kazi na muntu bakemera yuko bafise n'ivyemezo turafise abanyagihugu bashaka ko dusangira ikiyago ku murongo wa telefone turahera kuri Innocent ikaze ego aho herereye hamuduge kwijamba
Eko tuendelea mukanisho mizigara cha Bujumbura.
Duga kuijambo.
Eko alimashiramu atayanga ambarapo na mikuweisha kijio kuchukuru ni ilegi kongo wa hoho kera na watu ni kuya miki na kuhunguku. Jeno hundi eche ujia mkwale kia avute na hamuko wiki okuwa hifo kupata umana wa kuhu ni na kuchere nda wa mfashe kuhunguku. Hali mkiko koko watabitu wa chani na avuke umuko wiki kakashi umana kuhunguku. Amashengezo bazamucire urubanza cyane ubu kabakanyizi barabaragenda ijoro gushaka cyangwa katamukanyizi araza avuga ngo yafashe ku ngufu ngo cyangwa ngo yahohotewe n'amategeko ubu abo baraza gutohoza bagatohoza n'amakosa n'ibicayi byo bakaca bagenda bagutanga icyegeranyo mu Burundi kugira ngo bacakuze igihugu cyacu cy'u Burundi yuko atamahoro ahari kandi umuntu wese agenda aho mu ijoro hose atamuntu n'umwe amufata kandi abapolisi bashyize gucungera abanyagihugu bocara bafata abana b'imyaka 9
urakoze ubwira umunsi mwiza inasanga aho mu gisagara cha Bujumbura ubwira umunsi mwiza urakoze cyane rwose Madame Baricako inosangarutse kuri hahandi ati ntavyemerana mbega ubu hagati y'amashami atandukanye n'ubutegetsi bwa Bujumbura dufatiye mu gisata cy'agateka kazi na muntu mukorana gute mu guhanahana imakuru muravugana murahana makuru hariho ikiriko kirakogwa hagati yanyu ndahera kuri Madame Donatienne twebwe
dusanzwe dufite ingene dukorana n'inzego ziba zihari haba kweli kikibazo cy'amabi afatiye ku gitsina nicyo numva mwashimikiye ko cyane amamusimbuka cyane kuri iki kintu cya viole yewe mfata ni kimwe mu mabi yandi afatiye ku gitsina kuko hariho ibizabyore hariho ibizo gukubitwa hariho ibizo kubuzwa kugira uburenganzira ku itunga ryaba ari ry'umuryango cyangwa ari iy'iki mbona rero mwashimikiye cyane kuri ibi byo gufatwa ku nguvu twebwe turafite ingene twashyizeho inani ziva ku mitumba zigashika ku rwego novuga national kugira ngo dushobore gufasha ababa bahohotewe n'ayo mabi aba bafashwe ku nguvu cyangwa ntibagiriwe amabaye ariyo yose twebwe turafite ingene duhanahana n'ababariye amakuru nababwiye ko kumunsi kumunsi ndashobora kubabwira nti habaye iki ahanaka habaye kiriya ahanaka turafite ingene tubihanahana inzego z'umutekano zigejeje umutekano iki gipolisi inzego zigejeje intwaro inzego nababwiye ko natwe turi tugende tugashika gushika ku mutumba minisiteri represente gushika ku mutumba aho nibwo niho y'umutumba ku ikomine ni uko nyine turafite ingene dukora muri hydro muri sinaji ku rwego rw'intara naho nyine ni uko nyine reka no ku rwego rw'igihugu turafite ingene amakadiri tugenda turahuriramo duhanahana ibyiyumviro by'ingene aya mari navuze ko ahari muri rusange yotorerwa yotoramo ingene dushobora kubigera
hama ayo mashahamwe nayo atandukanye haba izo shahamwe mpuzamakungu
atandukanye ni ukuri turafite ikintu twita ama group sectoriel genre nk'umugwi uraba ibyo byose bifatiye ku by'iterambere by'umukenyezi iterambere ridakumira harimo amashyirahamwe atandukanye hama rero muri uyu mugwi munini harimo igisata kiraba ibyo iby'amaviolence base sur le genre ibyo guhohoterwa haba ku bakenyezi cyangwa no ku bagabo hariho igisata gihuriyemo n'imigwi yose mbere uzarafata ibyegeranyo kujya bike bita ngo sekretariya ni n'ishyirahamwe ryitwa ingenda helfu ingenda helfu nibaza ko bari caparizi ingenda helfu ni ishyirahamwe ryo kuva kera nibo basura sekretariya nibo duheza tugafashanya ni ukuri turatutse ingene tubivugana ingene tubiganira ko ingene tubona ahantu ibyiyumviro iyo byabaye nda tukagira tuti kubigenza gute ko tubona abakubitwa babaye benshi ko tubona amaba afatiye ku gitsina ngaha tubona menga biri ko biraduga twogira gute reka dushyireho ibigo bibakira nk'ubu nagirana nabamenyeshe ko hambavu y'ikigo Humura n'ikigo Seruka byari bihasanzwe haheruka kugurwa ibindi bigo bitatu mu ntara ya Makamba na Muyinga na Cibitoke kugira ngo bafashe ababa bahohotewe
murakoze cyane madame Marie Louise mwebwe namwe murakorana n'ubutegetsi bw'ibujumbura canke reka tuvuge nka igisata kidedu by'agateka kazi na muntu kugira ngo ayo makuru mufise muyabaronse bayakorere ko muranahurira no manama atandukanye nka za Geneve ndazi yuko nko mwaka wahera mwariyo kandi ico kibazo cagarutse ko cyane gose iyo muri ko murabiyaga mushika kuki hama murahanahana ayo makuru yanyu hagati ya mwebwe na nabo bari mu gisata cy'agateka kazi namu
byari kuba byiza cyane iyo abatwashobora kubiyaga mugabo biragoye kwiyaga n'umuntu mubwira uti hari ikibazo ati nta kibazo kiriho urumva aho umwango uba wugaye nta kuntu na kumwe ushobora kujya kuganira utumva ko ufite icyo uganya biragoye rero ko tubivugana mugabo icyo nagomba kuvuga ntaranajya kure ni wa muntu yabaze ikibazo nagenda mubwira ko abo bapolisi turabaza amazina hariho abapolisi hariho abakaporale hariho imbonerakure amazina yabo naho bava naho bakora byose turabifise ni ukuvuga yuko hariho umunsi bizomenyekana cyangwa ngira ngo byamaze kumenyekana ariko rero nagira ngo by'ukuri tube gufata minenego iki kibazo cyo mu Burundi kandi cyane cyane ababijejwe bareke kubirenza ku ruhogo rw'amazi kuko ntibikunda ntibishobora ku nta maraso aseseka ngo tugire ngo ni amahoro igihugu ni nyabagendwa amaraso ariko araseseka abantu bari kuraboroga abantu bafise ubwoba ibyerekana ko igihugu atari nyabagendwa ni byinshi cyane biranarabiye no kungina abantu bagowe ingene baburaniwe babuze iyo baja n'iyo bava bakenye bashonje
tugarutse kuri ico kibazo yego tugarutse kuri ico kibazo
niyo rero turiko turavuga twari kushima cyane aho twabikorana mugane dushobora kubikorana kuko ndushobora gukorana n'umuntu atabyemera ko ari ikibazo ubona umwana ariko ararira aho kugira ngo umaze uti ni iki ugaca umukubita ngo ariko aririza nasubira kukuraba nasubira kukwegera niyo bimugoye nazi wawo
hanyuma gaba yego hama muri abo nk'ubwo rutonde rw'aba police canke rika tubwe n'abasirikare mu gati turafise ivyemezo n'amazina naho bava gatumba turahazi hari numwe ararengutswa ibujumbura ku canke ahandi masente aratandukanye kugira ngo yisigure kuri ibyo birego ku makuru bashikira
amakuru tumaze kuronka nuko urengukijwe uyu munsi atahejo
bacha ndumva donasiene mutemeranije
ya na tutemera nya ntacho mugabo n'ivyo kuri aca yitahira ufashwe muri we nabo aca ta mugabo ufashwe mu bindi ntavayo
haramaze nko kurengukishwa banga
oya nuko cyo bafise igitigire kuko se nabiteguriye kubaha abo kandi turabazi bose mugabo hari yabonzi batari bake bumva ngo bapfundura uyu munsi jo baso batashe
donasiene
Mamba wewe kuri si na swenzi ngo nuko ariko natangajwe n'ingene umusaso nibarica ko abugiki n'igihushana kandi yavuze ko ubutungane budakora hama ngo bararenguka ngo ntiwe ndega ko tigeza tubwira n'amazina ko tigeza tubwira nabo bantu abari bo sinumva ngira yasadikanije ibintu byinshi
ngira kuri kungira uko ngira uko kudakora n'ivyo yavuze ati bararenguka hama bagaca ntibabazwe ivyo ntiba
ariko mumenye ko kwa mubajije ati nibanze akigeza avuga baribo nange byari kumfasha iyo tumenye tutine naka yari yakoze iki yararengukijwe igihe cy'inaka hama baridegenza mu by'ukuri iyo ushaka gutanga amakuru adamvuye kandi atomoye ushaka ko akoregwa ko uba presi rero ndewe nibaza ko Mwiti kuri tugaruka haa handi ubutunga ni burahari kugira ngo ubutunga ni rizuwe saja bwitura kandi nakwe nama yatile jirige jise na mbeli mkezi mbega murazi kumushikira nganji ubu waka seka kazi na mumu alu mushikira nganji na ubu vudira awe anegi hugu murile kerega ubushikira nganji ubu mushikira nganji ubu vudira weli hugu kugira ngo agateka kubahirizo na handi hoho haka bali nukulika kubushira ho mungabi hugu chara wo nyigisi hategeze ko gushingira ngandi buryo burarara ku munsi ku munsi kandi rero mu by'ukuri nicyo tujejwe n'abagize inzego zose zihari bitigira ingaha biruzuye ariko icyo nta kintu ndakigarutse ko kandi n'ukuri ko bavuga ngo umupolisi ngo agiye kuviyora umuntu agenda amubarira ngo wewe rero ndakuviyoye kubera ko uri kunuku n'ukuri cyo bintu ariko ko hari uko abapolisi baba bafunzwe bazira ko baba baragirijwe byore nk'uko hari n'uwundi munyagihugu afunzwe sa ntahanwa kubera yoba yaragiriwe yaragize byore ibyo ntibibuze ibyo nabivuze ni nko mu bindi bihugu umupolisi ni umuntu nk'abandi arenze itegeko arahanwa co kimwe n'uwundi munyagihugu wari we wese nukuri byo sinumva ko hari
ikindi ndamwumvise neza
tuvugana nukuri twebwe imiryango irungu
ndabumvise
umuntu wese yumva nifuze iyo groupe thematique iyo groupe sectorielle navuze iruguririwe bose uwumva wese afite icyo aterera araheza akagiterera
ndabumvise neza madame
nifuza kumwendika mu gihugu aze yirabire tuganire tumwereke abakenyezi bamubwire arari cyo abakenyezi babona abakenyezi b'ubarundikazi bari kukiza mu by'ukuri atabwo banabutonye kandi mu masensibilite y'abatandukanye mu migambi itandukanye mu byiyumviro byabo bya politiki bitandukanye natanze akarorero watoye ego n'uwatoye oya muri referendumu
ndabumvise neza madame Donatienne turaza kuguma kuri ibyo bibazo nyene by'abafatwa bafatwa ku nguvu muravuga muti ntiduhakanye ko abapolisi bafata ku nguvu canke bakana bapfunzwe bamwe muri bo ariko aho tutemeranya nuko hariho abafatwa ku nguvu bahuyegwa ibyumviro bya politiki naho bahagaze muri politiki yawe Marie Louise baricha kwa rakajambo mwari mugiye kubaza Donatienne tutabaciramo
icyo nagomba kubaza niyumvira yuko reka mbabwira abaha akarorero mbere yo kubaza ikibazo hari umudamu yafashwe ajya muri dokimantasiyo ahamara iminsi n'ukuri arakorerwa mabi yakorewe mabi n'abantu bashika bane bamukurakuranwa ko mu nyuma jewe ndamwegera ndamusaba ngo ankundire tubivuge aranyangira ndamwinginga ntitubivuge tuzoba dufashije abandi nabo bizogufasha ati ndagusabye naho nzoba napfuye nuzo bivuge ni kubera iki ngo abana banje donation arafise abana nawe nyene canka zobarunka sinibaza yuko hari umurundi kazi mu mutima wiwe atunga ico kintu carico hani cyakabiri naco sinumva ingene ashobora kumbwira ngo nimvuge amazina hakuru uru rubuga turiko turavugirako vuga amazina sindabizi ko tubizi kumwe ibyo bintu nuko tubyumva kumwe mugabo ngira ngo murumva ko kitokunda murumva ko kitoshoboka mugabo uzo bashaka kubimenya azobimenya kandi turazi ko biriho turabizi neza ko biriho ubu rero nibaza yuko ngira ngo tuzokwizera ko amakungu acubanza cyangwa bikagenda ukundi mugabo dushobora kuguma duhakana ngo nta biriho tubizi neza ko biriho kuko icyo byemeza nuko nivuga amazina y'abapolisi oya sindabavuga ngaho kuko kuri uru rubuga sho babwira amazina nk'ayo mugabo hariho umunsi azovugwa.
Murakoze cyane rwose. Turafise na Moise ku murongo wa telefone. Moise, ikaze ku ijwi rya Amerika, dusangire ikiyago.
Murakoze cyane ku ijambo. Hamwe dukurikirana nyine mu mpamvuka ukanye izingiro ni yerekeye nyine mu rubuga ko agateganya ko ari umwana mu rwego rwo kujya mu Burundi. Ariko natwe bibaza ko tumazagendagenda ibihugu bitandukanye urazi ibyo byamaze yavuzwe henshi mugabo ndibaza ko nta muntu birashobora ko hari abo babahoga ubusa bajya bahohoterwa ariko turaje nka nivo ya politiki iri mu gihugu cyacu kenshi tuba dufite abantu umengo hari abatoba batitwara neza mu byerekeye bya politiki si twese dukunda igihugu si twese dukunda intwaro nibaza ko cyane cyane byavuzwe muri ubwo buryo gusa ikintu navuga nasaba nk'inzego z'umutekano ko bobikorana ubwitonzi nkana ko muri rusange hari ababahohoterwa bagakora amakosa bakavuga guhohoterwa abo bakora amakosa bagakurikiranwa bakora ikosa nawe ntihagire icyo azazira ubuse mu rwego rwo gutandaza imirimo ya politiki iri mu Burundi twatwariho benshi tukabyumva kimwe mu byerekeye by'intwaro.
Urakoze ubwira umunsi mwiza Moise. Urakoze ugire umunsi mwiza Moise. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro muri Sangacuno munsi. Mumva turiko turagaruka ku bapfasoni n'abigeme baba barahohotewe mu 2015 bahogwa aho bahagaze mu bya politika yabo. Madame Baricako yavuze Madame Donatienne yuko nka referendum imaze guhera ubu ari sawa. Uretse abo mu 2015 hari nk'ibirego byerekeye nk'ibya referendum muvyo muraronka harababwira yuko ako kabiko bakakibandanya mu mitumba itandukanye mu bisagara bitandukanye.
Ako kabiko karabandanya kuko baragifashe ico ni ikoresho ubuye cy'ingwano bavyita arme de guerre mu Rwanda. Ni gikoresho cy'ingwano baragikoresha kugira ngo basubize hasi uwo wese ya nk'ubu watoye oya ni umunyabyaha mu Burundi arakurikiranwa kandi birazwi. Hari abo basamburira ku byo bakoresha, hari abo bomora mu isoko, hari abo baturirira
ariko uno munsi turibanda gusa kuri ibyo byaha byo gufata abafasoni ku nguvu. Turibanda kuri ibyo byaha byo gufata abafasoni ku nguvu gusa uno munsi.
Ego cyane ndabyumva mugabo nagira ndabubwire yuko nivyo turiko turavuga ngo nta abatoye oya nta kibi kibagoye birahari sino kubwira igitigire ndaho ko nitwashaka kubatohoza ngo tubegere abo bo muri mu ma referendum mugabo turabyumva barabivuga ubu rero nitwatohoza nyatwe tubabwire tubijanire.
Ego hama none nkabo muravuga yuko akenshi bashika babugurukira bakababwira ibyabaye ko byoroshe tugarutse muri kakahise ko mufasoni usanga akenshi bitorosha. Ariho watubwiye ati yarabimbariye ko ambwiye ati ntuvuga izina. Hariho abo babatinya kubivuga nkumbure ari naco gituma Bujumbura bivuga yuko atabyo bazi bagatinyirira ako gateka kabo bagatinya kubivugira hejuru ga Donatienne. Yoni
bazo kwizo bintu mu byukura tarizo ibyo bintu sivyo kuko nababariye hari ibigo bya leta hari ibigo bya private data wanje ni imba bumva batobabizeye ibyo bigo bya leta boje mu ibyo bigo prive ariko nibyo bigo prive turafite ingene duhura naho nyene tugaheza tukabiganira erega gase kakazi na muntu umushikiranganje nukitayeho mu mpande zose nico gituma n'ibyo bigo bigenga Tuheza tukarungu mwanyi na wenye nuhu kukani. Mwakuri na babari ye mwuri rusangi. Na muna toza babi inango. Na amani asatia kugisina. Hale mjiku mchuburungu. Na babari ye. Kumutashaka kufata kuri chokiru. Na babari ye.
Muna
wito na politike. Muna zeze politike.
Tuduge kujamu. Muna
wito kuri chokiru. Sicho na gato onya.
Tudugira honyeni.
Sicho. Mwambie mwona je wanzo vjara. Mda kutawa na kena mwenye shokotisabani. Mwukuri na jesino himba wanuko. Hari umwana wanje yofatwa ku nguvu nkuko ntohimbaga no kwari umwana wawe w'umubanyi nico njeje no kugira ngo ibyo bintu turabe ingene tubigwanya mugabo naho tugerageza kugwanya ntihabura agacamo mugabo ni muri cyane ndivyo muri rusangi nkuko nibindi byaha abahara hari gitabo mpana byaha ariko ibyaha ni ibintu byavuye mu gihugu tuzagumaho abayibana abameshanya bagira gute nibyo nyine byo gufatwa ku nguvu mungabo kuvuga ngo hari uwo bavugira ngo wowe rero ufashwe ku nguvu ziri iki cyane kiriya nibyo n'ukuri ntashobora kumva kandi koko ngeze ubwenge aho ngeze ubwenge n'ukutohoza ibyo bintu n'ukuri jyewe
tudugiraho nyene none ga madame Donatienne mwibaza yuko nko murunani ruhari w'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi canke nayo mashamwe impuza makungu atandukanye bobo babesha kugira ngo bishike kuki
none ga mugenzi cyumva no kumenya ngo bobo babesha gushika bishike kuki umwe wese arafite nge nawe n'ibintu umwe wese arafite icyamashaka gushika ko Acho no menya jewe. Ariko kwanzi, ichozi none kubera iki badashaka kumva natwe ibyo turiko turababwira. Natwe turi ku rubuga. Ingorane nk'izo zibaye, tuzimenywa. Nababariye twakirirwa ku munsi twakira abantu. Ibitegereza bafashwe ku nguvu, turabibona. Kandi biriho sagateseshwa rumuri na abemeye. Tukatageza tukicana, none dukore gute. Ibintu biri kugira ubwambere niba manze bahani ubutunga nagira ndababwire ko icyo cyaha ari icyaha cya mbere kitababarirwa ni igihe umukuru w'igihugu agize ngo aratanze de grace ku byaha gufata ku nguvu kiri mu byaha mu Burundi kitababarirwa ingingo zirahari icyo tuba dukeneye ni uko baheza bakadufasha ati nyamara iki kintu gikorere ko iyo tubwira ati ha Hara wundi buryo kumbura bishikiriza ariko
none
ibibaza ko mu byukuri afite ibyo bibiti
Madame Donatienne
nabivuze ariko mu byukuri ntibabagira
Madame Donatienne uravuze bati badufasha abande babafasha muravuze muti nibadufashe batubwire bande mushatse kuvuga nkaba
iyo shira hamwe nyene wumva nizi ko riravuga ngo rikorera tujya ngo rafite ibyo abagitura baraheza babitubwire biri detaye batubwire bati ni umuntu munani umutumba munani hana ntibitekereza abajeje ubutungane baheze bakoze amatoho
madame Louise
ni ukuri bahanwe kuko mu Burundi igitabo mpana byaha kiravyemerwaho uruka n'ukuronka itegeko atakindi rivuga ko ruhana ibyo nyene by'amabaka atiye ku gitsina twari ronse tunarishashaye kugira ngo turabe yuko by'ukuri byoranduranwa n'iminsi
dusongore
bahanwe hakurikije amategeko
madame Louise baricako ibirego byanyu ndumva umenga Bujumbura ntibirabironka ko bavuga ati nimuduhe ibintu byanditse uyu kanaka gucya natwe dukore no kuvuga ko ataco murarunga iki Bujumbura muri ivyo vyose mufise muri ayo makuru yose mufise
na nibaza ko nasiguye igituma ataco turarunga iki Bujumbura ntiturabona ko hari ubutungane bwo dutunganiriza mugihe vyakozwe nabo nyine aribo batunganya biroroshe cyane kumva kushaka kucyumva wese ko twaba dukoze akazi ataho gashika kandi iminsi yose biribonekeza naho kubaza muti numbega ho bari kuberiki badaca bagenda kubivuga icambere na mbere murazi umugenzo w'iki murazi Burundi cyo twita culture ngene imeze umuntu agiye kuvuga ngo jewe narahohotewe akabivuga ari umukenyezi uwo munsi ntashobora kwitwa umukenyezi mu rugo iwe
gashambara
umukobwa uwo munsi ntashobora kwitwa umwana wa se murabizi neza sindabizi ko uko jenda biza ariko namwe mubizi mugandi kwa baruko mubizi nuko nyene umuntu rero yagiriwe bene ivyo imbere yo kuja kwitwara abanza guhunga kuko agiye kwitwara kabivuga urya bwira ni mugenzi urya yabikije ntarara namuhinitswe kandi nibaza ngo murabyumva sindabizi gituma ari jenda byumva gutyo je nyene mugabo nta kuntu nakumwe yoheza ngo agende kwitwara yitware ku mupolisi kolege burya mu polisi wundi
murakoze cyane
icagatatu icagatatu biriga umuntu wese agira gateka kiwe aragerageza kwikinga yibaza ngo ari ikingiye mugabo hagataho mu kwikingira amagara yiwe arahasigara ubuzima bwe birahasigara umutima wiwe urahasigara ibyo byose nibyo turabishyira hamwe turiko turabivuga turiko turahakana ko byo canka tabiriho tuze turabishyira hamwe tumenye bajye abantu tugenda na bose abaciye muri ibyo batarabivuga tubarare ingene bamerewe hanyuma twari igihugu cyose tukiraje tukagira tuti mbega none n'ababikoze n'ababikorewe bagowe bose
murakoze cyane rwose madame Marie Louise Baricako twese kandi na Thierry ku murongo wa telefone Thierry ikaze aho uherereye icyumviro canke ikibazo
amahoro neza Diane ndi Bujumbura mu Burundi ndabaramukije cyane
nduga ku ijambo
yego nariko ndumviriza ivyo abatumire bareka baradushikiriza mu by'ukuri naryohewe n'umuntu yavuze ngo turabizi yuko biriho atariko rimwe rimwe hari igihe tutabishikirizwa ariko je navuze nti none kugira ngo mubikore nuko aya mashyirahamwe arinda kuva hasi akagira ati bimeze uku nuko agaca navuga ngo muse muvuga ngo n'uwabikoze ati ni kanaka se uwo mwiteka n'uyu icyo kintu hari uw'umuntu aje amwishyura neza mu bigaragara ntibashobora guca uvuga uti ndagiye uti ni naka yabikoze hanyuma ugahita witwara kuri wa muntu nyine mugabo jewe intambwe numvise yatewe ubu nuko ano mashyirahamwe uko ashobora kuvuga ikintu mugabo na haje umuntu ashobora kuvuga nko muri leta canke yegereye ubutegetsi akavuga ngo nibyo birashobora kuba bihari naho kumbure ibyo bitoba birengeze mugabo amaze kwemera icyo nibaza ko intambwe bimaze kuboneka ubu rero icyo nibaza ko botera intambwe bakabona bati bino bintu ko biriho turabe ko dushobora kubikora ndiko mvuga abategetsi kubera kenshi tumaze kumva y'amaraporo nk'ayasohotse uca wumva umenga aya mashyirahamwe niyo ahubwo bagiye gushyiraho ingufu banze bayanebagure mugabo bibagira ikibazo gihari babitwibagize ariko nagomba ndabavunira kagohe uyu munsi barabikora kumbure nabo bafite abana bakayibagize yuko aho ukera nabo bidobashikira abana babo hanyuma kandi niyo biba bujya amategeko ari ngaho kandi imera n'imeruka ubutungane budokora ndazi ko bashatse bikubita gashi nuko murakoze Diane
urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho Thierry mu Gisagara cya Bujumbura kandi bandangirwa n'ibiganiro by'ijuru rya Amerika ego donasiene urumvise icumviro cy'umukunzi w'ijuru rya Amerika ibujumbura ati nubwo batoba babashikirije biri mu co twita akazi kanyu gukora ku makuru atandukanye nimubanza kurindira ko bamashira hamwe abanza kubabwira ati byifashe gutya na gutya
nabagiye Diane twebwe turi ku kizini kuri turi ku kizini nababariye ko dusigaye dufite na mekanizme ku munsi hari ikintu gikomeye cyabaye ntiturindira ngo bive mu maraporo y'ukwezi kose niwe mu maraporo y'indwi zingahe oya ku munsi turafite ingene dukorana njyewe navuze ko amazi afatiye ku gitsina ahari tubiriremo uyu mugenzi wacu Niteri amazi afatiye ku gitsina ni ukuri arahari mugabo icyo n'ubu njyewe nagumye ntemeza ni ukuvuga ngo ni ukuri ngo ngo yazize icyumviro cyawe mbega uyu muntu abatuma iyo babatuma ngo genda mu byora abantu kuko bavuze icyumviro kibe iyo bari inde ibyo bintu nimuva ko byo bari ibintu bishyika kure cyane sinabihakanye n'ubu ndabyemeza amaba afatiye ku gitsina arahari mu Burundi arahari mu Rwanda arahari mu Congo arahari Tanzania twese arabizi mwandamuka ko nibarisha ko duhurira twese New York duhurira twese Geneve tugiye kuvuga ingene agateka k'umukenyezi kifashe mu bihugu byacu bitandukanye icyo kibazo twese tugenda twerekana ingene biriko biragenda ntacyo tutariko turakora n'ukuri kandi turakugira ngo utwituye wese tugerageze turabe ingene tumutunganiriza nababwiye ko dukorera mu nani abantu bose bafite inyishu bashobora gutanga kugira ngo ibyo bintu bikorerwe inyishu n'ukuri turi mu runani kugira ngo tuze turafashanye aha nuko kumbure abantu badahusa kuvuga hariho benshi bashobora gusemanya ingene bagiye barafashwa n'izo nani rero nje nkagira nti kugira ngo bitworohereze sinabyanse uyu muntu yavuze ngo ntitugende tubitohoze tugire navuze ko amatohoza ntako tutagira n'ukuri uwo dufashe iyo tubwira ati ibintu bimeze kujya bimeze ko tukaca tumenya iyo dutumbira basi mvuge guto tugaca tumenya iyo dutumbira mugihe ariko uravuga ngo ntibivugwa ntibigira gute navuze ko hari ibigo bya leta hari ibigo byigenga utizeye ukwizeye uriya aho tugeza mu by'ukuri
murakoze
nubwo mvuga ngo nabyo we n'umupolisi avuga ngo ndakugize igiki ndakugize kiriya ni ukuri navuze yuko
murakoze cyane rwose
ntibaviyora kumusirikara viyora kumwigisha viyora ko mbega ko tuvuga gutyo umugabo uwo ari we wese kumutegetsi munaka yoba yafashwe mu bintu bitabereye icokogwa
kugira ngo
kive mu nzira yoba ari uko ubijejwe ageze ati iki kintu ko ariko arakivuga kuko ngo nta mwotsi ubatanze ihiye cyanke atahiye burya umuntu atangiye kuvuga ati nyabuna tabara nyabuna hari mabi aya n'aya nyabuna hari ingorane harya byiza reka guhakana raba hanyuma ujyana umutima wo gutabara udatoranya utagira ati uyu ni nyagupfa uyu ni nyagukira ntuzoreka kubibona kandi ntuzoreka kubikosora ujyanye uwo mutima igihambaye rero ni umutima w'ugufasha abanyagihugu bose udatandukanye muri ubu ni waturuki ndabyumva ko hari ikibazo ndumvise ko bavuga ko hari ikibazo aha hantu nimucungere neza ni ukuri ntazoreka kukibona kandi ntazoreka kugitabara aho rero nongera nti igihambaye ni ukwemera ko hashobora kuba hari ikibazo kandi kirahari ugaca ugenda kukirondera kandi ukakivura mugabo mu gihe utuhakana buriya ko nta kibazo gihari ntabwo bizokunda nta muti uzoronka
ku ruhande rwanyu namwe madame Donatienne gira uko ishaka hakorwa iki kugira ngo iki kibazo kive mu nzira
jewe mvuga muri rusange kwa kundi ikibazo cy'uguhohoterwa kw'abakenyezi n'abigeme n'abagabo nabo nyine kuko n'amazi yoreragirwa n'abagabo ibyo nibaza ko tuzumvikana ko twese ni ukuri icyokorwa ni kwa kubandanya muri za nani turi ko turakoreramwo dukomeze turaba mbega none ko tubona iguma ririho kandi hariho ibiriko birakorwa ni hehe ho baransose ni cyari ikindi cyokorwa gusumba mbega niwahe muti ibyo bikabandanya bikorerwa ko kuko turazi yuko hari ikibazo gihari ikibazo gihari cy'amabafu afatiye ku gitsina muri rusange mugabo kuri ibyo byo kuvuga ngo bahubwe ubwoko bahubwe ibyiyumviro bya politiki bagahubwe umuganga bagahubwe iki cyangwa gushyiraho ngeze ntabyo ndabona ariko mu gihe naho nyine dukwigaragaza bigasohozwa bikabazo bagasanga by'ukuri hariho umuntu ariko aragira icyo yitwaje cyari cyangwa aho wumva icyari nabyo nyine bigahanwa mu bandi ariko njyewe navuze ko aho ngeze ni ukuri amatohoza nabyo kujya kwegeranya byaje
murakoze cyane rwose murakoze cyane hari akajambo mubwira madamu Louise Baricako kanyuma ko muco mwemeye mugiye gukora kugira ngo mukorere kuri ibyo bintu ayo makuru bafise n'ubwo atarabashikiriza
twebwe icyo ni umusaba ayo matohoza afise araheza natwe yadukarukaje ni ukuri tuyakorere ku hantu akajambo kanyuma nuko n'ukuri ni umwenzika akaza mu Burundi akaganira n'abakenyezi kandi ndazi ko uyu yahora aza tukaganira bitari bike
murakoze cyane rwose murakoze cyane ku Marie Louise Baricako namwe akajambo kanyu kanyuma
akajambo kanze kanyuma n'ukuri ni mubabaro uko ibintu biba mu Burundi bikaba biriho kandi tukaba tubona menga nta kibazo kihari ko tuvuga ngo hariho ibyo bintu byo guhohotera abantu bice ugateka kazira muntu ko umukenyezi ngo ni ibintu bibaho n'ahandi ni ibintu bibaho mu Burundi
nuko bibahandi
nicyo kimbabaza kuko abantu bariko baramererwa nabi
murakoze cyane
cumukura bababara
murakoze cyane rwose madame Marie Louise Baricako akanya karatujanye turabashimiye cyane rwose ko namwitabiriye gutumire bw'ijuru rya Amerika tukibutsa ko muramutse urunani rw'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi na Diane na ndemesheje muri sanga ino munsi ndayipfurize kuroranirwa mu banyu no mu byanyu
turashimiye mugenzi wacu Diane nini ntahazwe ku kiganiro muri sanga